di Radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika risamiranira hi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese turi kumwe kuri uno munsi wa kabiri. Muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva iminsi yose saa kumi amasaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Ikiganiro ni muri isanga. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabahaye ikaze mwese.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Uko bisanzwe ku munsi wa kabiri tuganira ibibazo by'abakenyezi n'abigeme, ubuzima bwabo, amagara yabo, iterambere ryabo n'ibindi byinshi byerekeye ubuzima bwabo. Uno munsi rero nk'uko bisanzwe turafise umutumire agiye kutuganiriza byinshi ku byerekeye ugufasha amagara y'umuntu biciye mu kubafasha mu buryo butandukanye butari bumenyerewe. Umutumire w'uno munsi ni Madame Luminata Minani. Inguvu z'umuntu zirabungabana iyo utazifashije. Nk'uko umuhinga muri iki gisata agiye kubitwiganira, umubiri w'umuntu wogereranywa n'urutsinga rucamwo umuyaga nkuba canke energy, asigura ko haba igihe uyo muyaga nkuba ucika canke uhungabana nturengane neza mu mubiri nk'uko bikwiye. Ati nico gituma umuntu avyuka mu gitondo ababara n'izosi, mu mugongo, ku maguru, akumva ateye nabi muri rusange. Hari naho uwo muntu anakeka ngo hari bintazi yoba yatambutse. Madame Minani avuga ko ubwo buhinga akoresha kandi yigisha bufasha kunga aho hantu umuntu yoba yacitse umuyaga nkuba mu mubiri, umuntu akabandanya kugira inkomezi agashishikara mu mirimo yiwe. Ibyo byose avuga ko bikogwa n'ibiganza bisanzwe by'uwundi muntu. Aratubwira byinshi mu buryo afasha abantu baca mu bibazo bitandukanye mu mubiri mu kubafasha muri ubwo buryo. Reka twakire umutumire wacu uno munsi, Madame Luminata Minani. Ndabahaye ikaze mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi.
Ego mbeho biyane, urakoze kuntera agateka. Mutumi jambo rw'ubuga rwa Amerika. Reka dushimire Imana yaduhuje uyu munsi ngo tuganire ku byerekeye amagara y'abantu. Uhejeje kubivuga, umubiri ni nk'urutsinga rw'umuntu, ni nk'urutsinga rutwara amatara. Ego mbe wamaze kubivuga, amatara acitse, urarabira acikiye urutsinga, hanyuma bakagunga canke ugahamagara umufundi kugira ngo ushobore kugumya electricity.
Mwabaza mukatubwira Madame Luminata aho muri i New York, muri leta ya New York, kugira ngo mutangure ugufasha abantu muri ubu buryo, mwabitanguye gute ubwo buhinga bwo gufasha abantu, byavuye kuki kugira ngo mubutangure? Tubwire muri makingene watanguye.
Obviously natanguye kera cyane, natanguye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu, kuko nsanzwe nkora mu byerekeye kubungabunga amagara y'abantu cyane cyane abantu bamaze gukura. Dushimikiye ku bihimba by'umubiri birwaye cyangwa bitarwaye. Uko bimeze kose birakenera ingufu nka kuki byutse mu gitondo ushika ku kagoro bazamaze gutituka ukungura rushi twabitanguye rero kubera dusanzwe tubikoresha aho dukorera mu gufasha abantu ariko rero muvyumve mu kuvura ntidutange imiti ngo dufasha kunga ibihimba by'umubiri yataye izo nguvu tukazikura nk'uko wavuze kuri electricity tukazikura aho ziri tuzishyira mu bihimba bimwe bimwe by'umubiri bizibuze dukoresha rero amaboko yacu dukoresha iminwe arizo twokwita energy ziri mu minwe kugira ngo twungunganye ibihimba by'umubiri bibuze ako kariro canke izo nguvu kugira ngo umuntu aguma atembera twabonye rero yuko abantu bakuze inguvu zama zatakaye kandi birumvikana kubihimba biguma bitakaza inguvu urwaye canke ukagwara ubwo urwaye hoho ego nyene n'agateka uraronka n'agateka agateka umutekano umutima wawe twabonye rero ivyo bintu bidafata umwanya muremure bidafata n'inguvu kandi ataco vyonona ku mubiri ko twobishimikira ko tukabibandanya ubu rero mbere n'abahinga bavuga kwa muganga babonye ko ubwo buryo ushobora kunganira imiti y'ikizungu gufasha abantu kuva mu bitaro n'ingoga ico gituma twahavuye tubipima ko turaronka n'uburenganzira urupapuro rudufasha gufasha abantu biciye mu mategeko
none bifata umwanya ungana iki kugira ngo umuntu yige ubwo buhinga bwo gufasha abandi hakoreshejwe iminwe nyene yahawe n'Imana bifata akanya kangana gute kugira ngo wige ubwo buhinga
byadufashe imyaka itatu kugira ngo turonke ifita yayo twadize hamwe n'abapfura mu byere batavugije imiti izo twita American Holistic Association abantu b'abavuzi batarinda kuvuza imiti y'ikizungu cyangwa imiti y'ikirundi byadufashe rero ako kanya turabinonosora ubu turabikoresha aho duherereye muri New York turabikoresha ku bantu bafise ingorane zitandukanye nk'abantu bagwaye indwara twibanire nka za kanseri urabona ko iyo bagiye mu bitaro bajya ku makimiyoterapi dukoresheje rero iminwa yacu Imana yaduhaye turashobora gukura ubumara bwa shimiyoterapi turashobora kugabanya umuntu agatungane ubwo ntubyumve gutyo ntareka gufata imiti umugabo ariko iraheza rikamufasha ubwo bumara bw'iyo shimiyoterapi bukagabanuka
uko gusinzikara aba yagize n'izo nguvu aba yataye muri iyo terapi yaba yagize
abandi dukunda gufasha n'abantu bagwaye nk'ibikomere abantu baheruka kumbugita abo nabo kubera ubwo buryo nyene turababafasha ku ibikomere gupfunga n'ingoga bakabona ko bakava mu bitaro bwa n'ingoga hari naho utagwaye urashobora gukoresha ubwo buryo kugira ngo utekanize ku mutima
ego murakoze cyane mwoshishikara mutubwira neza na neza nk'uko wabivuze mukoresha iminwe Imana yabahaye tubwire neza na neza ingene mufasha umuntu ingene mumukora bigenda gute ubwo buhinga bukora gute
ubwo buhinga dukoresha igitanda tuba dufise agatanda harya abantu bagenda kuri physiotherapy urabona barakujyana gitanda nturinda gukura impuzu wabaye impuzu si wawe aho hantu habara hantu hatekanye hanyuma tugatangura umuntu wese kwari kuva ku muco gishira ku maguru dushira izo nguvu mu bihimba by'umubiri kuva ku mutwe gushika ku maguru kazibona umuntu aratekanye ngabo rero umuntu yumve gutyo tukabanza tukamubaza aho yumva ababara cyane aba yatubwiye ingorane ziwe hanyuma rero dukoresheje imiti yacu baheza tugakwiragiza izo nguvu mu bihimba by'umubiri dushimikira cyane cyane ku gihimba yumva aba ababara
ni ukuvuga mugenda muramukorakora n'iminwe n'intoki aho hantu aba yumva intege zabaye nke
naho tutamukorakora izo nguvu zirashikaye ntitumukorakora nka kujya abantu bagira physiotherapy gabo just light touch kumukorakora bukebuke mukorakora bukebuke ukumva akumva aramerewe neza hariho rero n'ubundi buryo duheza tugakoresha kuri ibyo bihimba by'umubiri bisanzwe bifite ingorane kugira ngo byungikanye n'ibindi bihimba bisanzwe bifite izo nguvu tuzikura hizo izo nguvu ziri zija mu kibanza cy'ahandi zikiruze
ego mwavuze ko ubwo buhinga mwabwize cyane cyane ahantu mwari musanzwe mukora musanzwe mufasha abasaza abantu bakuze none ubwo buhinga bufashwa abantu bakuze bonyine cyane n'abana n'abari hagati na hagati y'imyaka nabo nyine bashaka gufashwa muri ubwo buhinga
navuze ku bantu bakuze ko kare bashimikira cyane cyane ariko n'ubuhinga ushobora no gukoresha kubikoko ushobora gukoresha ku bana ushobora gukoresha ku bikoko ushobora kubikoresha mbere no kubiterwa so ni uburyo dukoresha ku kiremwa Imana yaremye ashobora kuba ari kiremwa muntu kiremwa gikoko cyane igiterwa umunsi rero reka tuvuge ku byerekeye ikiremwa muntu umuntu akuze umwana cyane ubundiwe
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
ego iyo umuntu afashijwe muri ubwo buryo inzo nguvu zigasa n'izigarutse kumbure namwe mushobora kuba mwarabufashijwemo avuga gute awiyumva merewe gute yabyutse yavuye kuri ako gatanda muhejeje kumufasha aba yumva ameze gute asigura te icyo gihe ahejeje gufashwa
benshi mbere baratekanirwa cyane cyane hari abashaka kuguma bibereye aho nyine bakijyane ngaba kubera babafishe n'ibindi bakora turaheza tukababyura ariko baratekanirwa ku mutima intuzega aho bari bafise ububabare bukagabanuka ari nka hamwe bumva bafise ingufu zikagaruka cyane cyane ku bantu baba basanzwe bagwaye ingufu ziragaruka kandi barabivuga mu gihe nariko ndabinonosora hariho hariho wonakoreye ko asubiye kwa muganga yari yabazwe mu gikirisa hanyuma igikomere girakira asubiye kwa muganga erega muganga ntiyibajije igituma yashoboye gukira n'imboga yavuze ati ikize mirako
mva ko nibitangaza bikora no kugikomere
ho nigitangaza ko yaciye akira n'ingoga bari baje ngo azi kugumagenda n'ubu niyo duhuye aravuga ati sinasubiye kwa muganga bwa bundi mugabo mubyumve neza ntibaheza ngo bace bahagarika imiti ngo nuko baje
yego none nk'umu
birafasha
uwonye yarafashijwe icyo gikomere cyo kirakira ariko wanavuze yuko hari habafashwa nk'abagwaye nk'umugongo izosi mu mutwe umugwayi akenera kuvugwa inkinshuro zingahe kumbure afise nk'ububabare bwo mu mugongo abakeneye kuza ngo mumufashe muri ubwo buhinga bwo gukoresha iminwe nk'inshuro zingahe iminsi ingahe ugereranije
ubwa mbere aje tukamwumviriza aragaruka nk'inshuro zibiri canke zitatu ariko rero ntitumubwira ngo gumugaruka gumugaruka turaheza twebwe nyine tukamwigisha ingene yokwifasha kuko ni vyiza ko babimenya akavyuka mu gitondo akamenya aho akora kugira ngo asubize inguvu z'ahantu yumva zibabara erega nawe Oriane wumva ugwaye nk'umutwe nkakubwira ntikora kora ahantu naha naha wokumva neza bikutekana kuko hariho uburyo tuza tukabigisha wowe ugwaye umugongo cyangwa ubabara ngaha iminwe yawe yigire guta muri icyo kibanza yitereke gutya kuri icyo kibanza iragutya ukaza wumva tekani nawe nta wuguma vuga ngo gumugaruka kuko nta gufasha ko bakuri naheza tukabigisha bo nyene bakifashe
numva nuko ni nk'uko bavuga kumwigisha tekinike kumwigisha ubwo buhinga nawe nyine akabumenya akazobukoresheza ego enone
cyane cyane nko ku bantu badasinzira bantunge nko ku bantu badasinzira mugihe kukagoroba nawe byo gufasha ari ahantu ufise ukora ku mutwe ngira ngo turose nk'akanya umuntu yo kwerekana demonstration neza z'abantu n'abantu bakabyiga ari ahantu ukora nko ku mutwe kugira ngo bifashe inguvu zose n'ibintu byose wabonye kuva mu gitondo gushaka ku mugoroba urabona biba byagutituye kugira ngo inguvu zose zisubire aho zari ziri ushobore gusinzira neza
ubwo nko ku gahanga canke haruguru y'amatwi
utyo
canke inyuma y'izosi
ibintu byamenye gutyo abantu rero tuko tutabivuga gutya baheza ngo batunganirwe neza ngo babinonosore neza mugabo twotanga nk'icigwa tukabereka neza cyane tukabyerekana n'abantu bikabafasha kuko kenshi rega kurya twebwe twarutse nakurya umuntu umwana ariko ararira ngo yituye hasi wacubona bavuze ngo batangura guhuha aho hantu hameze ariko arababara umwana ukazibona arirutse none wibaza ko biva
nuko niyo energy nyine ni izo nguvu z'undi muntu aba aronse ziba zimufashije
akazikura ubwo bubabare bwose buri aho yariko arababara akazayumva aratunganye akazibona bariruke
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Madame Minani, ubwo buhinga mufasha abantu ngaho muri leta ya New York muri leta zunze ubumwe za Amerika nkuko bivuze uratanze akarorero k'iyo umwana aguye ahari ubuhinga busa nabwo mu Burundi abantu babo bari bazi nk'abantu ba kera canke abantu b'ubu ngo babusa nabwo bashobora kuvuga bati ni ubu buhinga bwo gufasha umuntu uduhaye kandi karorero nkako duhaye
ni ubuhinga bwo gufasha umuntu ni nka kujya sinzi ko mu Burundi birashikaye kuko ibintu bishasha ba turiko turiga kugira ngo byunganire imiti y'ikizungu kuko abantu baratangwe kubona ko n'imiti y'ikizungu itagikora nka neza irakora mugabo dukwiye kuyunganira abantu rero bakavuga bati tuyunganire dukoresheje nigira ngo tuce nko mu buryo bwa kera mugabo mu Kirundi turese ako ko guhuha nabandi bantu bavuze imiti y'ikizungu ntabyo ntari kwiragiye nk'ibyo biriyo kuko ubwo buryo butaramenyekana nka neza ariko rero iyo abantu bahuye bagahana keye ubwo gusa bitari ubwigwe ariko muhanye bwateye urumva yuko intoke z'umuntu zimwe zirakonje izindi nazo zikaba zishyushye nuko rero iyo energy cyangwa izo nguvu ziri mu mugezi wawe zishobora kugufasha mu kuvura uwundi muntu cyangwa mu kwifasha wewe nyine ibihimba by'umubiri byereke byo mu Burundi ntabyo ndabona ati nabwabo ni mugabo turashobora kubigisha
yego
ashobora kubyigisha
muvuze ikintu gikomeye cyerekeye ugukorana mu minwe iyo abantu baramukanyije muri ibi bihe bya coronavirus abantu ntibari bakiramukanya ntibaki ahantu hamwe hamwe ntibakinaramukanya usanga uko gukorana ko gusa no kwahagaritswe murakeka ko ari ikintu gikomeye cyane baba baratakaje mu kubura ubwo buryo bwo guhanahana iminwe no kuramukanya no kumva yuko bagwanye mu nda bahoberanye nibyumvikana ko kumbure hari ikintu gikomeye cyane abana b'abantu bariko barahomba muri iki gihe twari dusanzwe dufise
cyaba kiriko kirabura muri iki gihe mugabo nta kugira ubwoba kuko nawe aho uhagaze ngaho muri ntuzega aho ubaye nanjye mbaye ngaha ndashobora kugufasha ari nko mu gihe wabyiteguriye cyane uri mu kibanza gitekanye naha turiko turavugana turiko turavura
yego
shobora rero kuba nicaye ngaha nkavuga nti wewe Oriane aho wicaye ndiko ndagufasha ahantu hatekanye ndagufasha ari nacyo gituma ubona abantu bicara ngaho kuma computer yabo bakicara ngaho ukababwira ingorane zabo ugasanga baragufasha nabyo nyine nicyo kimwe bashobora gufasha umuntu ari kure
Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho buri munsi wa kabiri tuganira n'abakenyezi n'abigeme buri munsi murumva icyo kiganiro muri isanga saa 10 amasaha y'Ijumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda no munsi mutumire wacu ni Madame Luminata Minani ariko aratwiganira byinshi ku buhinga bushasha butanguye kuboneka bwo gufasha umuntu mu mubiri wiwe aba yabuze inguvu aba yabuze inkomezi mu kumufasha hakoresheje ubuhinga bw'iminwe z'undi muntu. Reka dufata akanya kutumira Mate turagaruka.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Maniyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Tugaruke mu kiganiro muri sanga turimo, aho tuko turaganira na Madame Lumina Taminani, umurundikazi aba muri leta ya New York muri leta zunze ubumwe za Amerika. Tuko tuganira ku bijyanye n'inguvu z'umuntu zigabanuka iyo atazifashije, nkuko Madame Lumina Taminani umurundikazi aba muri New York abidusobanurira. Umubiri w'umuntu uracika intege, uracika electricité, inguvu abafise, ariko hakaba hariho uburyo ashobora gufashwa. Tubandanyije rero n'umutumire wacu Madame Luminata, umugwayi mwavuze yuko aba ari nko hantu ku gitanda atekanye, mukamufasha muri ubwo buhinga. Murashaka kumufashiriza ahari muhira canke ategezwa kuja ahantu ho kwa muganga canke muri clinique, mwo mufashiriza haba hariho hose bigakunda?
Ego cyane niko tukora. Bamwe tubasanga kwa muganga ari nk'amwe bagiye mu bitaro, aho twavuze yuko baheza bakavuza bagaheza n'imiti y'ikirundi y'ikizungu giyemwo bagaheza bakava mu bitaro n'imboga. Abandi nabo aha dutuye tubafasha barataha nko muhira nk'abantu bari ku mfiro, turabafashiriza muhira kugira ngo baronke amahoro ku mutima kandi bagende mu mahoro. Abandi nabo badusanga aho dukorera, aho turi nk'abantu dukorana, abo nabo badusanga aho dusanzwe dukorana, aho dusanzwe dukorera, aho dusanzwe dukorera.
Ego
umva rero nk'abantu bari kure nk'i Washington DC tubafashiriza aho turi twibereye ngaha muhira, bategerezwa kuba bari tuba twavuganye isaha dushobora guhurira.
Ego nubwo buhinga mufashisha abantu busaba nk'amafaranga nkangahe? Uburyo bisaba kugira ngo ufashe umuntu akumva ashobora kukwitura yo kwitegura gukoresha uburyo bungana gute?
Si menshi. Umwanya dufata ni isaha imwe cyangwa iminota 45. Amafaranga nayo ni hagati y'amadolari 50 n'ijana bipfa iyo tugiye kubashaka kumihani wabo uburyo tuba twakoresheje, nabwo nyine tukaza tukabushyiramo. Urumva rero kandi ntibaheza ngo bagume baja, turaheza tukabigisha nabo ingene bokwifasha.
Ego none zimwe nko mu ntambanyi muhura nazo nuko murafasha nk'umuntu iyo muri kumuraganira nawe kumbure ibibazo bimwe bimwe biza muri uwo mwuga wanyu muri ibi bikorwa byanyu, ni nk'ibihe muri kumurahura navyo muri kumurafasha umuntu?
Iyo turiko turafasha umuntu mu bisanzwe si burya ntubukomeretse gusa ku mubiri, hari aho usanga ukomeretse no ku mutima. Ibyo rero bigaheza bikaza bizamwo ukabasanga ufashijwe ku mubiri, ugasanga kandi ufashije no ku mutima. Abantu bafise icyo twokwita mu cyongereza nka stress, icyo two kuita depression mu cyongereza abantu bakomeretse mutima
bakungabana guhungabana umushahe ibintu nk'ibi
bireheza bikajyamo ugashanga nawe nawe uri uramufasha utaravye neza byoshobora gufata
kuguhungabanya nawe
kuguhungabanya bwa gutegereza kuraba neza ntuhave icyo twokwita kuca ujya mu bubabare bw'uwo muntu
kuri icyo kibazo nyine ntusanga rimwe na rimwe byashitse bikaba ugasanga wagiye mu bubabare bwiwe ugasanga wagiye muri uko kubabarana nawe muri icyo gihe wewe uwivura gute ufata akanya gute kugira ngo nawe ugaruke kuri za mbaraga zawe za nguvu zawe wifasha gute
ndaheza nkatekana ku mutima iyo mpejeje kumufasha ndaheza nkagenda nk'ahantu nkatembera nkabyibagira dosura turahura muri icyo gihe urumva ntabakeneye gufashwa ku mubiri gusa abakeneye no gufashwa ku mutima uraheza ukamubwira aya ahandi yoja kugira ngo afashwe rwose kenshi burya imvune ibonekera ku mubiri w'umuntu ibibere ku mutima
ntibishika aho umuntu usanga yakeneye iminsi myinshi yo gufashwa nabyo nyine hari ikibazo nabyo nyine birashoboka ko agomba kugaruka gumagaruka nk'umuntu aba yahuye n'ikibazo runaka gikomeye byumvikana ko ashobora gusaba kubonana namwe ngo mumuhe izo mbaraga akeneye izo nguvu akeneye ikiringo cy'umwanya muremure biramaze gushika bikamara igihe kirekire kingana gute
biramaze gushika ku bantu barwaye indwara ngendanwa za kanseri kuko abo bafise ububabare bumeze nk'ubudacyureha nko mu gihe bafashijwe uyu munsi bakamara nk'iminsi itatu bamerewe neza urabona ko baguma basubira kwa muganga bakongereza bw'ubundi bumara mwene uwo rero arakeneye kuguma afashwa uguma afashwa kugira ngo ugume umwongerereza agume yongereza utuguvu wongere ugabanye ubumara bwa shimiyoterapi mwenabo barakenera kubandanya gufashwa
uwo tubwira muri ubwo buhinga nyine mwize kandi byumvikana ko byafashe umwanya utari muke imyaka itatu n'imyaka myinshi kugira ngo ushobore kuronka iyo seritifika ubwo urupapuro tubwire bimwe mu nyigisho mwa mwararonse muri icyo kiringo zimwe mu nyigisho zavuga zite zatangwa
inyigisho zatangwa nuko ubwa mbere hoho no kumenya ikiremwa muntu urazi ko umuntu atatandukanye n'igikoko inyigisho nyinshi cyane nubwo yuko twaraba abarwayi cyane tukabyiga novuga ngo dufatiyeho kubyiga tutabyize gusa mu mutwe mugabo dukoresha ubwo buryo twategerezwa kuraba abantu mu mihana twategerezwa kuraba abantu kubwo buhinga nyine na tekinike twakoresha ubwo aribwo bwose ubuhinga bwari bufashe twategerezwa gufashisha abantu twategerezwa kwerekana akarorero twategerezwa gutanga uburorero nkugira ngo turonkiyose twategerezwa kwerekana abantu ijana b'uburorero twashimikiye ko n'amatekinike twakoresheje turongera turerekana neza wanditse ingene ukabyandika ingene ababara ngene wamufashije ngene wabo tekniko wamufashije n'ibindi byose muri cyo gihe rero ukamenya yuko ibyo ubwiwe ari wewe na wewe n'umukwa na handi bica cyo twokwita mu gifara mu muze mucongereza kudasiyari handi bica ni wewe n'umukwa ibyo rero ukabimenyera ukabimenyera kandi ukabyeka kubize kandi batonora
ego makuze cyane gose kuri ubu buhinga mutwigishije mutubwiye hari bindi ubona abantu bakwiye kumenya byinshi byerekeye ubu buhinga kumbure ni buhinga bushasha ibintu abantu badategera cyane kubijanye n'ubu buhinga yo mu basiguriye nibihe bakwiye kumenya kugira ngo kumbure batangure kubwitura kugira ngo bafashe
cyane cyane wo kubuka ari nk'amwe babyumvise bakubwira ati iyo minwe yawe gadata iri mwiki kugira ngo uyihite jewe
yego birumvikane
ngira ngo n'ubu turiko turabivuga nibaza ko umuntu adatahura kiretse abonye ingene ukoresha ubwo buhinga we wenyine akabibona n'amaso yiwe ingene abikoresha ariyo mvuze ingorane kugira ngo wumvishe umuntu kuko wenda gukorakoye ishobora kugukiza abantu bategereje kubisigurirwa neza cyane ariko mugabo kandi birafasha umuntu n'abantu babuze abantu urabona ko bakomereka ku mutima ubwo buryo rero buraheza bukabafasha kugarukana akanyamuneza muri bo kugira ngo bibagire ibiriko birababaca urumva rero ntibikenera kurwara gusa birakenera nawe wenda kwifasha kugira ngo utungane
yego birumvikana ko bisaba kuba umuntu wihangana bisaba kuba umuntu abatekanye nawe nyine cyane rwose mu mushaha wiwe mu mutima wiwe mu byumviro byiwe kugira ngo ashobore gutanga izo mbaraga uvuze izo nguvu uvuze iyo energi ibihambaye yofasha undi muntu zacitse ego turabashimiye cyane madame Luminata Minani uherereye muri leta ya New York muri leta zunze ubumwe za Amerika kuri ubu buhinga bushasha utwigishije utumenyesheje twizera yuko mugiye gufasha abantu benshi mu kugerageza kubafasha kugarura ingufu zabo imbaraga zabo iyo bacitse intege cyane cyane nk'uko mwabisiguye turabashimiye cyane kwa kanya mwafashe ku kuganira n'Ijwi rya Amerika twizere ko bafashijwe benshi bakumvise abashobora kukwitura kumbure abari muri Amerika cyangwa abari n'ahandi mu Burundi no mu bindi bihugu wavuze yuko ushobora kubafasha utari kumwe nabo kumbure wobaha telefone zawe canke email yawe aho bashobora kukwitura ukabafasha bo kwitura he
telefone zanje ni telefone amazani 914 888 74 98
ego ngo dusubiramo
cyane amajana 914 amajana 888 94 98
ego murakoze cyane rwose madame Luminata Minani kukanya muhaye radio Ijwi rya Amerika ndashimiye abaduteze amatwi mwese muri kino kiganiro muri sangacu uyu munsi mwese twari turi kumwe mwari kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza mwese
murakoze neza
bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Fear him. Tikal me black heart man, little children. I said, don't go near him. He can be black heart man, children, or even lions fear him. Growing in a neighborhood for such a long time that is filled with fear. I can't go here, can't go there, and I ain't supposed to go anywhere, anywhere at all. When I ask my mom if she could let me go out and play like little children do, she said, be careful of the stranger. Giving candies to children and then take them away. Heart man, y'all. That's the black heart man. He is fated to live just like a gypsy. He's the black heart man, yeah. Growing and learning and gathering for myself a little more experience. Jumping over the fence. The common sense, yeah. Prodding the road of life, I've come to this one conclusion. That everything is equal under the sun, all that is created by the mighty.
Ancient children used to say, if you want, you know it's got to run. It's an MP record. Dr. Mash production.
Holy Seven, your smile. Na upendo
dusangiri jambo ya huje benshi
benshi
muri sanga ya konse byinshi
byinshi
agasaro kaburaga kaboneke benshi
aha kaboneke benshi ejo hisa nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana.